Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 22 ukwezi k'8 mwaka w'2018 nisakomeza kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederica Nkundikije. Mundu iheze intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zari Bujumbura aho zabonanye n'abanyapolitiki mu migambwe itandukanye hamwe n'abatitsi bamwe yamwe baserukira ibihugu byabo mu Burundi barimo waserukiye leta z'umwe za Amerika ububirigi ubuhorande hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Urugendo rw'izo ntumwa nkuko byatangajwe n'inyamakuru kwa rukurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ibiganiro ukuntu iyi n'injuro y'ibiganiro yotunganywa yamara abanyapolitiki bose ntibabona cyo kimwe ukuntu inzira ibiganiro yobandanya. Umugambo uri kutetsi mu Burundi ku munsi wa gatanu waratangaje ko witeguriye kuja mu byo biganiro igihe umuhuza azobitumira ko nkuko byatangajwe na Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamanga mukuru umugambwe CNDD FDD.
Kiriho nuko banezwe ko basanze twarateye intambwe imbere twaramaze kuja hamwe n'imigambo y'indi turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora ya 2020 bigaro twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza amatora meza bashikirije banezerwa cyane cyane n'aho basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye sibo bonyene n'amakungu yose yashimye.
Ntakarutimana yaratangaje ko izo ntumwa zashimye ibimaze kurangurwa cyane cyane mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Rwasagato arongoye urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi nawe nyene ari mu banyapolitiki babonanye n'izo ntumwa we wavuga ko ata kinini kirarangurwa kuko ata kintu kiboneka impande zose zirashobora gupfundika.
Kwihangiro gyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovugana ko mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute mbega kwejo bundi twumvise ngo hari urupapuro rw'inzira rwo mukayanza rwateguwe gute turagwemera twese nibazo nk'ivyo rero nivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikeneye gutosorwa ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa hanyuma ibyo biro bipfunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Twa kwibutsa ku biganiro byatangwe kuva mu mwaka wa 2016 bitigeze bigira ikintu kiboneka abanyapolitike bumvikanye ko ibiganiro bya nyuma hagati y'abanyapolitike b'Abarundi byaheruka mwaka uheze kuva ku igenekezo rya 27 ry'ukwezi kwa 11 gushika ku igenekezo ry'8 ry'ukwezi kwa 12. Mbega kubwanyo ikintu cyo tuma ivyo biganiro biva mu nzira maze y'Abarundi bakumvikana ku masezerano azogirira kamaro Abarundi bose n'ikihe. Mbega kuna abanyapolitike bamaze ikiringo kirenga umwaka n'igice batarashobora gupfundika amasezerano hari ikintu cyo kweza gatima Abarundi ko muri iki gihe bazoteba bakumvikana ku masezerano. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Professeur Charles Nditije yigeze kuba umukuru umugambwe ipona kandi yigeze kuba umukuru urunani senareda rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Charles Nditije.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Ego na mahoro.
Ego turi kumwe kandi na Professeur Paul Nkunzimana umukuru w'icubahiro umugambwe w'abakozi na demokrasi. Mwiriwe neza Paul Nkunzimana.
Mwiriwe Frederic.
Murakomeye?
Ego turaho.
Ego turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano umuhinga yanonosoye ivyerekeye politike mpuzamakungu. Muriyo neza Innocent Bano. Ndabona telefone ya Mushana Bano itari kuragenda neza ariko reka dutangurire kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana. Mwihweje utwigoro twose tumaze gukorwa two kugerageza kumvikanisha Abarundi twabaye kuva mu myaka yo mu 90 murasa kizero kw'amasezerano ashobora kuboneka hagati y'abanyapolitike b'Abarundi.
Ego murakoze. Umuntu yihweje ibintu ukuntu gifashe muri iki gihe. Umuntu wese arabona yuko kuva nk'uko wabivuze kuva mu myaka ya 90 harabaye uguhura kwinshi, harabaye amasezerano menshi, harabaye amasezerano ya Kigobe Kajaga, harabaye amasezerano yo kuri Novotel, harabaye amasezerano ya ibyo bise partenariat politique, harabaye amasezerano ya Arusha. Umuntu ishobora kuvuga uko ayo masezerano yose ntiyigeze na rimwe ashika kugutora inyishu ku bibazo arundi bafise muri iki gihe ahubwo icyabonetse nuko gusa habaye ibintu kugabura ubutegetsi hanyuma hakaboneka inyishu ku bagiye muri izo nzego haba inzego za ishinga amateka nyaguza amateka muri guverinoma n'ahandi n'ibiti byagenda aboneka mu nzego z'umutekano ngira ngo nabo nyine bashe kuronka inyishu ku bibazo byabo ariko ibibazo abarundi bafise haba iby'umutekano haba iby'ukubaho nta kibazo na kimwe kigeze gitorwa inyishu umuntu rero yavuga yuko amasezerano bene ayo nta nyishu na gatoyi ishobora kuboneka ku bwana abanyagihugu bafise ndetse si no mu Burundi gusa n'ahandi hose ngira ngo nta muntu atazi zabaye i Rwanda amasezerano y'Arusha 1992 1993 icyavuyemo ni ry'abanyabwoko ryabaye amasezerano haba muri Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo amasezerano menshi ya Sand City ya Lusaka n'ahandi n'ahandi muri Sud-Sudan abantu bose babona amasezerano ya Addis Abeba nayo aherukeje ubundi
none ku bwanyu Profesor Nkunzimana
no muri Mali naho nyine uvuga no muri Israel amasezerano muri 1978 ya Camp David n'aya Oslo iyo myaka ni 1992 ayo yose amasezerano yose nta mahoro yiza aboneka muri izo bihugu
ku bwanyu ni kuki abanyapolitiki bashaka ayo masezerano bo baba ariko arata umwanya muvuga ko amasezerano atanyishu atora y'abanyagihugu
amasezerano nta nyishu na rimwe amasezerano atorera inyishu anyagihugu yaba ari Arusha ngira ngo kuva ashyirwa ku mukono mu mwaka w'2000 gushika uno munsi nta mahoro araboneka kandi gushika uno munsi nta nyishu iraboneka ku gurana abanyagihugu bafise ukuntu babayeho mu buzima bwabo bukene bwarabaye ndase amataxi aguma n'amakuru aguma aza ayandi mashasha n'ibindi ubushomeri buguma bwiyongera reka no mu bya politike naho nyine urabona ko
mu kanya gatoya cyane rwose
abantu bafise kuyungunganya kugira baje hamwe mu migambwe haba amashyirahamwe atagira adafise imigambi yo gufata ubutegetsi cyangwa amasendika izo zose biri mu ngorane kuvuga yuko ayo masezerano icyo umuntu yavuga ni uko igituma atanyishu abonekera abone inyishu ziboneka ni uko ayo masezerano agirwa ku by'ukuri ntagirwa n'abarundi agirwa n'abanyamahanga agirwa n'abanyamahanga banki y'isi yose amaguverinoma y'i Buraya ibihugu rutura nibyo ku by'ukuri usanga bihagarariye ayo masezerano
ku bwanyu rero Profesor Nkunzimana abarundi eka n'abahuza bariko barata umwanya
bajyanye bariko barata umwanya bajyanye babikora mu bintu byinshi ntega noneho abambega ahuza niba ariko atabahuza bariho hariho abitwa umuhuza ni ujya Museveni perezida wa Uganda hanyuma we nawe ni intumwa yiwe hanyuma nawe aheruka i Burundi ni intumwa z'intumwa y'uwo muhuza urumva bafisemo inyungu zabo aho nta kibazo ariko nta nyungu Uburundi bufisemo abarundi tuvuge abarundi bafise muri izo gitondo ibiganiro
Professeur Charles Nditije muvuga iki ku bishikirijwe n'umushyiranahe Paul Nkunzimana abarundi muba ariko urata umwanya mu kurondera amasezerano abahuza baba ariko urata igihe
urakoze icyo navuga ubwa mbere ni uko amasezerano y'Arusha yatewe igiko mu mwaka w'2000 n'imigambwe nka yose yakorera mu Burundi ahagarikiwe n'akarere kane ibihugu bitura n'ishyamwe mpuzamakungu ONU n'ishyamwe ry'Afurika yakurikiwe n'amasezerano y'ingwano kuko twatinye amasezerano y'Arusha mu 2000 abagwana ari ku butegetsi n'ibyo ntibari barimwo hanyuma mu nyuma barasinye amasezerano y'ahagarika intambara mu mwaka w'2003 mu nyuma rwasara kwirya mu mwaka w'2006 nuvuga ko ayo masezerano y'Arusha yabaye umushinge yabaye inkingi ikomeye cyane yo kuzana umutekano ituze mu gihugu abarundi barabana mu mahoro ingwano irahagarara baratangira ubutegetsi amoko yose bari bwa mbere uburundi bumara imyaka 10 atanga manda ubutegetsi buhari bwatwara manda igahera bakiyongera cyabaye rero ikigwa isemo ikomeye cyane byatumye abarundi bazana ikizere bakagira batikumbure ngo nako yaheze tugiye kuja ku mugambi w'iterambere rirama iterambere kuri wose ibyo abarundi kamwe barabyizigiye barabyemera bari ku butegetsi cyangwa batari ku butegetsi imigambwe irakora atanga manzi inkwezi y'amarere rero yagiye kuba aho mwaka w'2015 Petero Nkurunziza yagiye ishingo cya gatatu gite kubiri nayo masele rero sha gite kubiri n'ibwirizwa shingiro yakomoka ko acaduka indureka abantu barapfa abandi barangazwa imigambwe irasambugwa amaradiyo yigenga arasambugwa amashami yigenga arasambugwa abantu barenga 1500 baherera hanze ishije mbere mbere abanyepolitike abashami yigenga n'abakuba amaradiyo bire bicabizana induru mu gihugu amahoro arahungabana gushikane mu munsi urero aho iyo aho iyo ndore kitanguriye akarere urundi burimwo karagerageje gutunganya ibiganiro mugabo nkuko wabivuze hamaze kuba inshuro zine z'ibiganiro mugabo ntaco ntaco ibyo biganiro byaje kuri leta y'u Burundi yakwega amaguru ntabyashaka noneho ubu rero n'ibyahwanoga ko bigiye guhuza kuko muri kwezi kwindwi maruze ko Petero Nkurunziza yateye ikumu ku ibwirizwa rishingiro rishasha rihamba Burundi amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa yakomoka ko ni ukuvuga rero uno munsi nta biganiro bigishoboka nta matora ashoboka mu gihe inkingi y'amahoro inkingi y'amatora adakumira yari ibyo bwirizwa rishingiro yakomoka ku masezerano y'Arusha ubu rero nk'ibyo yashinze umugambi umwe imigambwe irasambutse nubwa mbere ko n'abari batangira imigambwe bari bashobora kuja mu bigenga bitagikunda kuko
mwavuze ikintu mushyana Charles nitije mwavuze ikintu
yitoza ari mu bigenga kuronka amajwi 40% mu ntara arimwo ibyo ntibishoboka rero
kuko
ibiganiro biramutse bishyiye kuba ikintu cyoza imbere bwa mbere amatora amatora ndashoboka nigera twe turije mutamana ayimatera yarusha n'ibirwa shingiro yakomoka
mwavuze mushyana Charles mwavuze ikintu cerekeye kiringo cha gatatu novuga ko ico kibazo mutakivuga co kimwe na sentare yo mu Burundi jejwe ibirwa shingiro mukaba mutakivuga co kimwe kandi nabatitsi bo mu karere ariko imbere yahora magomba ndabaze mu kanya gatoyi cyane gose ikintu mbona co kurwa kuri mwebwe n'ikihe muri iki gihe ayo masezerano arashaka gupfundikwa ivyo biganiro byafite akamaro muri iki gihe
cyo no garuka ko ko sentare igiye kubariza ishingiro ibyacu kimwe toke byacu kimwe na n'abatagwa rimwe na sentare isango ku sentare igiye kubariza ishingiro ishyirwaho na perezida turabizwe na bigenda bahitana ikijambo icya kabiri no kubwira nuko aba procureur general bo muri aka karere baravuze neza neza barakorana batumwe n'abashikiranganji b'ubutungane y'ukiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'amasezerano y'Arusha sivugwa na opozisiyo gusa ngarutse rero ku kibazo mbagije nta biganiro twebwe tubona yezina bigiye kuba ubwa mbere nuko bavuga leta ibiti twebwe igikenewe ubu n'amatora y'umwaka wa 2020 twaramaze kumvikana ku rupapuro rw'inzira ugasanga mbere nabo bahuza intumwa za perezida Mkapa yatumwe na Museveni bavuga ati twebwe ikigo cya gatatu cyari rekeye kirahera reka rero dutegure amatora y'umwaka wa 2020 amatora ntashoboka igihe atamigambwe ihari igihe atabantu biyamamaza igihe imbonerakure zisema zigatongora igihe mwarabonye aho bagira amatora y'akamara mpaka yo kwemeza ibyo bwirwa shingiro bishasha ngene abantu baturubitswe bayumviye gusa yuko botora oya yerekana neza na neza yuko ibiganiro kugira ngo bigire icyo bishyika ko nitwicare turabe ingena ibirwa shingiro bishasha rihagarara turabe ingena amatelesha yosuze kibanza yazanye mu gihugu yarafite mu gihugu yazanye tuze hanyuma turabe ibyo kugwa kugira ngo imigambi
cyangwa
se dukora hanyuma amatora ategugwe n'inzego twumvikanye ko n'ubutungane n'inzego z'umutekano imbonera kure za kiganisho abahunze bahungutse niba ashobora kuba amatora
yigira
amatora zana ubutungane zana ukuri
ndabona
iterambere mu gihugu tuzi
ndabona Dr. Inosambano yashitse ngaha nkuko twavuze Dr. Inosambano yanonose politike mpuzamakungu nashaka mutubwire murafite ubuhinga mwanonose mu vyerekeye politike mpuzamakungu mushikantahe Inosambano umuti w'abarundi uhagaze hehe amasezerano bamwe bavuga ko adashoboka abandi bakavuga ko ika ata yego na kimwe ibigano nk'ivyo byigeze bivamwo ikintu gipfundika amasezerano y'amahoro atuma abanyagihugu basubira kuronka ituze umuti uhagaze hehe ukibazo c'u Burundi bamaze imyaka myinshi mu biganiro atakintu bashikako
murakoze cyane murazi ko ibiganiro kenshi na kenshi yari ibiganiro bisabwe n'amakungu nuko ababa bari nyuma y'ibyo biganiro kenshi na kenshi usanga ari abantu bo hanze twarabonye ibyabaye muri Congo mu 2002 eka twarabonye n'ibindi biguma biba mu bindi bihugu kenshi na kenshi usanga abantu bari nyuma y'ibiganiro bashaka ko abari abafitaniye amatasi baza hamwe bakicarana sabo nyene usanga ari abantu bo hanze babafisemo inyungu ni bavuga cyari ibiganiro kenshi na kenshi rero ugasanga inyuma yabo bari mu biganiro hariho imigwi imwe imwe y'inyuma yabo ishaka iguma kubera ifite icyo nakwita mayentere ishyira imbere yama isanga n'ibyiyumviro rimwe na rimwe usanga bitajyanye n'ibyifuzo byabo bariko bashaka kujya hamwe kugira batorere ibibatahuza ibyo batumvikanye ko ari byo bita incompréhension politique muri icyo gihe ku byerekeye rero Burundi nibaza ko Abarundi bafite ikibazo cya mbere bafite ni uko Abarundi hariho abantu bari inyuma yabo bashaka kubashyira mu nzira badashaka bonyine kujyamo Abarundi nibaza ko bafite ingene bashaka ko igihugu cyabo cyogenda cyotera imbere mugabo akaba ariho n'abandi baca baza bati twebwe twifuza yuko ubutegetsi budashaka inyungu zacu zishyirwa ahabona twibaza ko ubutegetsi tutashaka dushaka gushyiraho ubutegetsi twumva ko twebwe dushobora gukontrola nicyo kibazo rero cy'i Burundi nibaza ko Abarundi ku bwabo nk'uko twabibonye mu Kayanza barafise intumbero yo kubaka igihugu cyabo mugabo hakaba hariho n'undi mugwi uri hanze uwo mugwi turabye byabaye mu 2015 ibyabaye uko nta n'umwe ari sibinyegezwa twarabonye ko Burundi ibyabaye mu 2015 byaje biva hanze ari byo twita puissance occidentale byashaka ko ubutegetsi buhinduka mu gihugu izo puissance occidentale rero iyo Abarundi bafashe ingendo yabo yo kumvika nk'uko babyerekanye kuva mu 2015 bakerekana yuko bashoboye kubandanya babaho batunganya igihugu cyabo abandi bavuga ati wapi ntiturashigwa ahubwo rero reka turabe izindi nzira kugira turabe ko burya butegetsi tubanza tubushyira icyo bita rebato dareho baba imitego kugira ntibashobore gutwara neza ibihano bibandanye abandi nabo bagaca baza bakitwaza za ngingo baba abandi bafashe kubera ububasha baba bafite aribyo bita le moyen finance kugira barabe ko bashobora gutsinda abanyagihugu bagata abanyagihugu inzara irabishe kandi aribo basabye n'ibyo bihano ko bishobora kubandanya ni nacyo bituma rero je icyo mbona umuti ushoboka ni uko Abarundi babanza bakirekura bakabavanura nizo ngufu zo hanze ziguma zibahendahenda zibabwira bati nimukore ibi mukore ibi Abarundi bose bakaza bavuga bati twebwe dufise imigambi yacu reka tuyereke Abarundi bonyene tutari ko turakorera abanyamahanga dukorera Abarundi bene wacu nicyo cyonyine gishobora kujya hamwe kikabahuza bakazana imigambi hanyuma bagategura inzira kugira bubake igihugu cyabo
mu kanya gatoyi utwigoro turi ko turakorwa n'abahuza tuzogira icyo tuvuyemo mbega amatora yo mu 2020 n'amatora ashobora kuba mwituze
cyane nibaza ko amatora y'ibihumbi baraye babyerekanye Abarundi n'igihe bagira kugira barabe ko bashobora guhindura ibyirizwa nshingiro kugira bashobore gushyira mu ibyiyumvira Abarundi nyine baseruye bongere bajyadabutse barishyire ku rwego rwa wa community ya Africa ya East African Community nibaza ko abarundi bavyerekanye barerekanye ko bashaka kuja mu myamamazo niyo migambwe yari Burundi ayo yamizero bagiye kwiyamamaza n'abandi bari yabaza amakungu yara naho amakungu atabishaka mugaba bariho barabonye yuko ibintu byagenze mu mahoro amatora agenda neza atakimwe kimwe cyabaye n'ubu rero kubera abarundi babyemeje amatora mu 2022 nibadakazogenda neza kuko abarundi umuntu ariko arabikurikirana abona ko afishaka kugira bashobore kuba yamatikura ibyabaye mu Kayanza byarerekanye ko kuko abanyepolitiki bashaka ko bava muri aya majya muri izo njyane bakabandanya mu nzira ya demokarasi biyemeje umukuru w'igihugu yarababwiye ati jewe sinihindukiza ku ijambo ibyo yari yabemereye yarabivuze nibaza yuko abanyepolitiki ahubwo bari bakugutaha bagatanga kwigisha imigambi yabo bakagenda kubwira bene gihugu batari ko babwira bo hanze ko bo hanze ntacyo baronde nta neza baronderera abarundi ineza ironderwa n'abarundi ikaronderwa n'abarundi bonyene kuko nibo bazi ingorane bafite nibo bazi ibyo bakeneye hanyuma amafungo akaza kubafasha mugabo bitunganije nibaza ko amatora azogenda neza kubera abarundi bose bishaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza kuri America
mwiriwe neza muri higa Emile
kombo z'umutekano ndumva umenga sino havuka
yego me ariko twibwira izina ryawe
je bu naho muremye Emile
naho muremye
yego
duga ku ijambo ikibazo cyimvira
tena sa ijambo na zago sikiriza kwanza manzi ndamukiriza abatumire ndumva nyene bose bari ngaho
ndarakumva duga ku ijambo
kintu nashaka kuvuga je nk'uko nashaka gushyira nk'akamo leta y'u Burundi kweri yikore yifate umugongo ireke kudindiza ibintu cyane urabona ikira cyangwa gufatiraho buhoro buhoro yerekana yuko umenga ya manda ya gatatu yihagira ku ngufu petero Nkurunziza ayimare baguma bagira ibintu ngo ibiganiro buhoro buhoro bagenda bukebuke ariko je niko ndaraba nza mbona yuko umenga ariko barashaka kugira ibijyane buhoro buhoro na ya myaka itanu ayisikise yose ayimare ariko rero niko ndaraba naho bavuga ati uburana aramukeba nta kubita urugohe yogenda neza iyo leta y'u Burundi ikagenda ikavuga ati reka tugende kumviriza tuje hamwe n'abagatsi tuvuga rumwe tugende hamwe tuvugane twumve ize idopfa byose tubituganireho twumvirize nyine bigenda tukabiganira bikava mu murongo meze nabi kuko nabone bari bakiri mu ishyamba bayenzera mu ishyamba baguma basesimba bavuga ati ibiganiro kurya bazipfuza nabo ubu nabone hariho abandi barundi bababaye nka kurya bari bababaye bogenda nabo bakagenda bakumviriza bakajya hamwe n'abandi hama nabo bakareka guma bicanya igihugu imba nakuri zisa zigakiza zikubita zigavuna bagira bya fasani b'abantu bakakubita bakagirika ndumva bogira buhoro buhoro kwete
murakoze Emile naho munemye reka Innocent bano mugira icyo muvuze ku cyumviro ishikirije na Emile naho munemye
je nibaza nkuko namwe nabivuze ikintu abantu bateze gutahura nuko abarundi batazokwama iyo bagize icyo kutumvikana bakwama isose basaba ngo tuje arusha ibyo bintu bitezo guhagarara kuko nabo bavuga bati ego basi tuvuge yuko bishyitse abo bita ngo bashaka ko baza kumvikana na leta atari bo atabandi bashaka kumvikana na leta tuvuge ko baje bagasura mu gihugu bakumvikana bakagira ibiganiro uko bashaka koseka na Yesu Kristo agashakaza akabijyamo none ni igiki twereka yuko ejo abo bantu hadashobora gucamo izindi ngorane bakongera bagasaba yuko bongera gusubira aha hantu icyo ni ikibazo cyane bateza kubaza ikibazo cya kabiri none ko twumva ibi biri hagati y'imigwi n'iyi ejo hovu kundi mugwi nawo gasaba ibindi biganiro yitwaze izindi mbo bakabwata amatora mu bibiri yabaye ego barumvikanye mugabo je numva nanze ntashimye ibyavuye muri aya matora agatagenda ngaho agafata ibigwanisha agatanga kwica abantu hanyuma bagaca bavuga ati tuje mu biganiro none abarundi bazokwama mu ibyo biganiro nico gituma rero ico nipfuye Burundi leta y'u Burundi itegereza gushiraho point finale mw'iyo kitiye do darusha ibyo bintu byarusha cyama iminsi yose biri kubita amada Barundi bikwiye guhagarara ahubwo bagashyiraho inzira nziza zitomoye nk'uko barari babyemeje muri referanda ko bashyiraho constitution yemeza yuko igihugu iteza kugenda uku nuku amategeko akaba ari yaranga igihugu igihugu nicyo kirarangwa n'ibyo abanyepolitike bashaka igihe igihugu kizorangwa n'amategeko kitarangwa n'ibyo abanyepolitike bashaka izo njyana na tuzosubiramo
ibyo
bituma amasaba
ego professeur Paul Nkunzimana mwavuze ko ibiganiro amasezerano atanishu irama bizanira abanyagihugu ikintu cyo tuma mu Burundi nkuko bivugwa haba ibiganiro bike kugira ngo abarundi amasezerano bafise canke ivyavuye mu matora vyubahirizwe amategeko yubahirizwe habe ibwirizwa shingiro ritomoye rishira ko ika inzitizi kugira ngo ntagire umuntu arenganye umunyapolitiki arenganye umuntu niki mbega hagati ya matora n'ibiganiro ikintu cokora kigatuma urundi eka buva mu biganiro bidahera niki
yego murakoze ugambere hoho nibazo yuko amurundi mu wehetrezemwo nibazo yuko amatora atari cyo kintu cyihuta matora ntihuta na gatoyi cyo kintu gihambaye kuko amatora ashoka mu gihe abantu bose bashoboye kuyumvikana ko mu gihe abantu bose batashoboye kuyumvikana ko amatora ntashoboka kandi amatora nawe nyine mu gihe adashobora kuzanira inyishu ibibazo abarundi barimwo ayo matora ntacyo abamaze amatora amaze kuba kenshi yabaye mu 2023 yabaye mu 2025 2015 ayo matora yarabaye none abarundi baguma bari mu nzangurane gushika n'uno munsi habeho inzeke rya akodo arusha y'amasezerano y'arusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri harimo arabye n'ijyanye muri protokole ya gatanu ego ajya amasezerano kuri kuri yarahagarikiwe mu bwa mbere ho murazi uko yahagarikiwe na Bill Clinton mukuru w'igihugu rutura ku isi ego niyo uyu wa inyafrikani bambe abaye inyo europeyani ho bari bari ba Charles Joseph n'abandi niho bari bari muri protokole ya gatanu bavuga yuko ubu biranditswe neza yuko ugusubiramo ubutunzi igihugu ntira kubandanya kuko kuri ibyo bashaka kuvuga ni biki barana bishizemo nanone yuko ugusubiramo ubutunzi ni kuvuga gusahura ubutunzi bw'igihugu bitera kubandanya bijya bavuga byo gushira mu minwe y'abanyemari amatwi y'igihugu bijya bya privatization hamwe no kwishura umwenda wo hanze umva rero aho niho hari ingorane nyamukuru uzekeye ubuzima bw'abanyagihugu bo mu Burundi mu cyo gihugu cyacu kubera yuko nta barundi barima ngo bimbure nta barundi ntagwaruka baronka ugwaruka usho kuronka akazi ubushomeri bwabaye ndasi buhoraye buzu ubukene bwabaye ndasi ibintu by'amashuri biragwaye ibintu by'amagara y'abantu harimo ingorane urumva kugira ngo rero hashoboke kuboneka inyishu mu ngorane kugorananye abarundi turimo muri iki gihe ubwa mbere hoho ni uko twemera yuko imigambwe yose itegerezwa kubaho imigambwe yose iyo iva ikagera kandi natwebwe nanoneho kuva hazya ngo zitaguye mu kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na
kane ariko Paul Nkunzimana iyo migambwe ntiyoshika mirongo ine
dusaba yuko haba inama rukokoma harimo imigambwe yose iyo iva ikagera gushika n'ubuye turi nicyo dusaba kugira ngo abe inama rukokoma itora inyishu ku bibazo abarundi bafise ata abanyamahanga bigiyemo imigambwe yose ikajamo hariho inguvu mu Burundi zikomeye cyane tuvuge amadini n'amashyirahamwe afise inguvu nyinshi cyane rwose iyo koranero rigakuriramo ikarihurikiramo imigambwe yose amadini yose amenyeshamakuru bose amasendika yose ajya amashyirahamwe yitwa yuko adafise umugambi wo gufata ubutegetsi bya sosiyete sivile abo bose bakajya hamwe kugira ngo haboneke ibiganiro nyakuri kugira ngo haboneke inyishu ku ngurane abarundi barimo ata abanyamahanga babigiyemo ibyo rero bitegerezwa tuzaba twese kwemera yuko imigambo yose iteza gukora yuko amashyirahamwe ya sosiyete sivile yose ateza gukora yuko ibimenyeshamakuru byose biteza gukora byaba iby'Uburundi byaba abo bose nabo bari mu mahanga bose bateza kujya hamwe amasendika ubunye ni ukuvuga yarazimiye amasendika ubunye ntacyo agikora araburabuzwa dusaba kwemera yuko haboneka by'ukuri demokarasi ni ukuvuga yuko umuntu aza kuja hamwe n'uwo yifuza agashinga amashyirahamwe amasendika agakora amashyirahamwe ya sosiyete sivile agakora imigambwe idakora hatabaye ibintu tubona yuko usanga hariho kubera inyungu za bamwe
n'abandi. Mukanya gatoyi Paul Nkunzimana, ikintu kibuza imigambwe gukora ni ikihe?
Icokogwa
ikintu kibuza imigambwe gukora ni ikihe? Kandi ikintu gituma imigambwe iba imigambwe igitigiri kidashoboka nk'igitigiri cha 40 n'ukubera iki?
Erega imigambwe ahubwo uvuze igitigiri cha 40 n'ahubwo ni badakwari na mikeye. Iyo migambwe rero ingwane dushise mu Burundi. Nuko haba abanyamigambwe bonyene haba ubutegetsi bamwe bamwe mu migambwe haba mu butegetsi abonye ntibashaka yuko migambwe ibaho. Ndasho ituma ariko rashaka kuvuga hashaka kuba mu Burundi. Aba imigambwe idashobora kwigenga yo nyene igakora nkuko ibyumva ugasanga umugambwe umwe bawutatu imigambwe itatu ine aba witwa nyakuri ubundi nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu imigambwe ugasanga yaratataguritse kubera iki? Kubera yuko kuzikuri tutaremera mu Burundi icyo bita demokrasi politiki ni ukuvuga yuko nate abategetsi bacya kwemera yuko imigambwe itera kwitunganya iyo nyene mu kido bintu bitarashoboka haba imigambwe cyangwa sosiyete cyangwa amasendi cyangwa mu maradiyo cyangwa mu madini iyo bitarashoboka
icyo kibazo
azokwigira aboneka
ikibazo cy'urunani eka rw'imigambwe myinshi nibaza ko ari ikibazo umuntu ashobora gutorera umuti ashobora gutorera igihe eka tukakiyaga namwe umwanonosore cyane cyane politika ariko nashaka amazi n'umushyanahe Charles Nditije mwavuze ko amatora muri iki gihe adashoboka ikintu ku bwanyu cyo hituza abarundi mu kane gatoyi cyane n'ikihe muri iki gihe hokorwa iki ibiganiro byo bandanya hutunganywa amatora mu gihe kingana
agomba mu nkundire mbanze nibutse batwibuka cyane cyane iyo bari Professor Bano idoktere ya ko yuko yataba amasezerano yarusha abatsende DDF ari kubutegetsi ntibari gushikira ubutegetsi kuko niyo yatumye akorda rusha bashikira ubutegetsi cyo ni cyambere cya kabiri ingorane Burundi dufite uno munsi ntiziva ku bazungu ziba ku bantu bari hanze kuko ubukene abarundi barimo igiturire kiraye akanobera k'amashuri katitutse aho n'umudirekiteri w'amashuri yicara n'abanyeshuri agakora ikibazo yita umunyeshuri ibyo cy'abakoroni babiteye ni intwaro mbi ya CNDD-FDD abari hanze twari tumerewe neza gusumba tukiri Burundi jewe barampaye ibibanza by'ubushinga mbateye kandi ndiyamamaje mugana arabyanze kubona ko ndabona yuko ari amanyanga ataco bizanira igihugu kumbure jewe nari kuronkamwo amafaranga cyangwa ibyicaro by'icubahiro mugabo icyo si cy'abarundi bakeneye birekeye ibiganiro rero nje ku kibazo utubajije igihe cyose abarundi cyangwa imigwi iri mu matati ibiganiro byaranye ntahe mu Burundi yafashije byinshi mugabo yo kugira ngo ibyo biganiro bishike ku kintu kirama ku nyishu irama nuko abaganira bafite gushaka ica kabiri nuko bamenya bati abaganira haganira bande ariho ababwa rimwe na leta natavuga rimwe na leta bapfuye iki bo bikora gute byo ariko nabande uno musi rero urabye leta ibyo yigira leta igira jewe abo hanze nibyo banari karavuga bo hanze reka tubareke bari matwi y'abakoroni reka twigire rupapuro rw'inzira tuje mu matora y'umwaka wa 2020 ayo matora ndashya dovamo adozana karambare nk'ayo mu mwaka wa 2015 kuri yongera ntire kugira ngo ibiganiro bikunde no kubwa mbere wowe uboneka abahuza badahengamye kurabye ibyo no munsi Museveni mengo twiza Museveni mengo si hari mukapa Tanzania itoteza impunzi ku buryo twibaza tuti none Tanzania irafise ubushinga ntaye bukwiye guhagarara hagati atahiyengamiye nicyo ni kindi kibazo hamwe turonka rero abahuza bijunga n'ijambo nka kujya kwa Mandela na Perezida Mandela Perezida Luis Nyerere bagahamagara impande zose bati icara ibibazo ni ibihe tukabyicarira tukumvikana ngena tuganira byo tuganira ndangeka yuko umuti woboneka mbwa bisaba gushaka kwaba nabariya ku buryo rero ngira nti uko gushaka kutahari kagomba kudadaza gukoresha ikenye ngo amatora araba byanka byakunda naca dozana atari kongera ikibi mu kindi ibiganiro twe turabyemera mbwa ibiganiro biteguwe neza ibiganiro bahuriramwo bose atawukumiriwe niho hazoboneka inyishyirama n'abandi no
gutsindiza ibintu kandi bizoyangara mbwa imbera n'imperuka abantu bazoruhira kuganira muyibuka yuko bari ku butegetsi bafashe ibigwanisho ngo barenganywa n'ibindi mbwa mu nyuma baruhiye kuja mu biganire n'ubu niko bizogenda biba byiza ari kubisa gashe bakemera tukaganira atawe bakumiye ngo urya ni mubi ngo uyu ni mwiza murabona aya matora yakamara mpaka yonge kimu kindi wariho abarundi beza
mukanya gatoye cyane rwose
yego abarundi babi nabatoye
ndabasabe mumpe inyishungu fingufi kuko
urero mengo urundi bwacitsemo ibice bibiri rero nta muti bizozana na gatoya
reka ndabasabe mumpe inyishungu fingufi bashinga nta turi kumukanya kari huta cyane rwose reka duhe ijambo umunywa ni radio ijya America Federico muri neza
kwenye kwa fedeke hundi kiji
muri hehe
ni mugisagara cha Bujumbura
akazi na kikirundi ninde
nishimira imana
mukuru
w'ishyamwe ry'abatozo mu nzu twiteze imbere
yego me muduwe kwijamo mukanya gatoye cyane rwose ndabona akanya kihuta
yego je nagomba kubanza kubaza hakuha ku inosambano ariko avuga ngo referandoro ngo urupapuro rw'inzira kere referandoro twese twarumvise yuko yateye impari hariho n'abanyepolitiki bamwe batashoboye kuyishinya hanyuma muri kino gihugu cyacu hari ingorane wabona nk'iyo migambo bavuga ngo hari imigambwe myinshi ya migambwe yose ni imigambwe irimo kubaha kwa leta mwese murabizi aha mu gihugu cy'Uburundi ujya dufise imigambwe itarenga itatu ubu ni umugambwe CDFDD n'umugambwe FNL wo kwa Gatogwasa n'umugambwe MSD wo kwa Regisisi Nduhiri ajyandi yose mababa yabaje kwigibana yabandi mwese murabizi yuko ngatamigambwe ihari ni migambwe ishyikiye ubutegetsi hanyuma akari nako ka kabiri muri kino gihugu cyacu ibibazo biracyari ibibazo babo unasamba na bavuga ngo leta ngo irishyikirenge igiziki urabona ubu hageze ku rugerwe na nyirumvirizi radiyo yuko umukuru w'igihugu yagiye mu ntara ya Ruyigi ngo abanyagihugu baho bakwa amafaranga ayo makunda ngo bamaze kuyashyikira bakwa amafaranga ngo yo gutekerera impamba ngo y'umukuru w'igihugu urumva igihugu iyo kigeze aho kiba yageze kugira ubwo hejuru hanyuma rero urumva ingorane ihari ni uko batayemera ikigaruka kuri twebwe b'abanyagihugu bato bato tukaguma twicwa n'inzara twicwa n'ubukene bakaguma dukama ngo uzane amafaranga zina amafaranga atere amatora nta banyagihugu badusha gutera amatora ntibemere baganire hanyuma makumya suya atange ifashanyo ibintu bisubire nk'uko byahura bareke kuguma badadada bacindanya ku banyagihugu bato bato kuko abanyagihugu bato bato bararushe ubuyi niho n'ugwaruka rwose yumva rukoreshwa nabi genda ukore biriya kuko biriya urabona hanyuma yari yahitinga ngo amashyirahamwe yakoze umuntu amashyirahamwe yagiye amashyirahamwe usanga yigamiye umugambi batumagina mwaka abantu amafaranga ku nguvu ku bukene buri mu gihugu nibagerageza urumva baganire yaba leta ntidaze batavuga ngo leta ntibadadaze kugira batenzurire abanyagihugu bararushe n'ukuri kwimana kusabasabye imbabazi batenzurire abanyagihugu batubata turarushe bakoze imana ibahezagiye
murakoze Federica Nshimiyimana reka bano mushyirantare bano inosa mukanya gatoye cyane rwose mutanga inshu ivyiyumviro mu gice muvuze ko cimvuro cha Frederic Nshimiyimana mwese ndabasaba akanya gatoye
ico Frederic avuga urumva ntibitangaje ariko aravuga hanyuma ngaruka kandi ko ntatangaje ko kandi ni ubuntu bwasabwe kuvuga idashobora yumva ashaka gushikiriza mu gace nshatse kuvuga nuko ikibazo cya munyamukuru matura cyomba mu nzira kugira ibinyishu biboneke mu byerekeye ibyo Burundi ni iki je nibaza yuko tutoja cyane muri polemike yo kuvuga ko i Burundi muteza kubaho kubera imigambwe iyo migambwe ihari ariyo alufa omega aricyo gituma Uburundi buteza kubaho kubera ibyo abakuru b'imigambwe bashatse nibaza ko igikuru ari uko icyo abenegihugu bashatse aricyo soje imbere gusumba icyo abanyamigambwe kuko imigambwe ni myinshi mu Burundi ahubwo jewe ndase n'icyumbi ahubwo ko mu gifaransa avuga la bipolarisation de la vie politique y'u Burundi hakaba nk'imigambwe nk'ibiri umugambwe umwe ushyigikiye iby'umvira ubundi ukawurwanya mugabo ayo migambi igahiganwa mugabo by'imidumbi ubudumbidumbi usanga hari n'umugambo byose nshya ugasanga ufite abanywanyi ijana ugataho bamwe ni muri opozisi abandi barimo muri guverinoma ibyo biricira abarundi cyane ibyo rero by'imigambi n'ikindi kibazo abantu bashaka kugaruka ko mugabo ku byerekeye ubu nibaza yuko nibaza yuko abarundi bobandanya mu nzira y'ukumvikana ibiganiro nibyo mugabanye ibiganiro binjwe bifise amakondisiyo hanze ibyo abo hanze bashaka karezo bitezwa kuba byanditse rero professor ndizije ari karavuga ngo ngabo hanze ngo ntaruhara bifise mu bararufite mu cyane rero ganditse ko mwese muri ko ningamo bigi mwese ko nabonye ibyo muri 2015 bifitse abo muyitanganye politike bihanganye mwese nabonye mwese munsanga ngamo bibirigi ibyo bitari bwabeho mu Burundi kuva twikukira no kuvuga yuko nujya bazanya kubashira ngaha afite je ari karababarira muteza gukora igere to bikora ejo bundi n'indara babahaye harije muzosanga bayibaza nico gituma rero nibaza yuko aho bari mu Burundi abaranye bakora abashaka nko kubya Federal Route mu muri Kayanza bivuze boza hamwe abanyapolitiki bashaka gutabatahe guverinoma y'u Burundi ibatunganirize neza kugira baje mu matora bashikirize ibyo byumviro byose bavuga ngo inzarisha abarundi bazana imigambi yerekana ingene abarundi bava mu iyo nzara bareke kuza umwanya wose ngo numva ngo batera ubwoba abarundi ngo numva ngo nyaje mu matora ngahubwo bizamera nko muri Demirikeni iryo terabwoba ni ribeho abarundi bafata ingendo bajya mu matora nyamatora nibyo mbona naho bisigaye turabizi twese turaze yuko abaje bari ngaha mu Bubiligi bose abanyapolitiki bari hanze n'abari Buraya bose baje kubera bari basanye amasezerano n'abari
babaye
none umunsi ariko batuma kugira ngo turi Burundi basizeho amakondisiyo yabo igera amakondisiyo batazi bakurikiza bizobana n'abishyira ngo nibaza yuko amakondisiyo nyamakondisiyo ari uko abarundi babaha aribo babaha amajwi hanyuma bakajya ku butegetsi mugabo hanze Burundi nibaza yuko buriko burikukira butazokwemera yuko ni Afrika yose nibwo dushobora kwemera ko abazungu ari baza gutanga amategeko kubyerekeye ingene giye guteza kugenda
ego me professor Paul Nkunzimana umushenahe Nshimiyimana Frederica asabye kuhobe ibiganiro ika dotuma abarundi bovikana ariko mukamuvuga ko ibiganiro atacho bimaze inzira mu nyakuri mwe bibibaza yotuma ka yokweza gatima Frederic Nshimiyimana ni
ariko murakoze ugambere hoho nibaza yuko hariho ingorane mu wo dufishe ukuntu twumva iza politike n'ukuntu cyumvira kuri sanzwa kumuntu nta muntu n'umwe ashaka kuba ku Burundi ngo ariko ngo Burundi bari migambo mitatu hanyuma nawe innocent bano ajumva yuko Burundi bakiri mu migambo ibiri gusa izo ni ingorane kugira ngo udashobore kwemera yuko usho yuko umuntu ashobora kuronka uburenganzira bwo kushiriza ibyumviro byiwe uburenganzira bwo gushyira hamwe uburenganzira bwo gushinga umugambi wiwe izo ni ngwa dufise kuko kubyo kuri nta demokrasi izoshoboka
mugabo Paul Nkunzimana umugambwe udafise abanywanyi barenga ijana na majana abiri umugambwe kwe kwifatanya n'indi migambwe
hari imigambwe myinshi mu Burundi hari imigambwe myinshi sitatu kandi nigo ndaso kwa imigambwe ibiri ivyo ntibibaho ku isi nzima nta namwe hamwe ushobora kuba hamwe umuntu uva yuko ugavuga ibintu bya demokrasi icyo cyumviro icyo ni kugiheba
ariko iyo migambwe ntiyoba nka 44 mushya na Paul Nkunzimana
gusa nuko imigambwe idafise uburenganzira bwo gukora navuze imigambwe isatugwamo ibice bingahe imigambwe idashobora kwiyamamaza imigambwe idashobora iyo byose byekeye gushira hamwe iyo byose byekeye gusaba ibyumviro iyo byose byerekeye kwiyamamaza kwigaragaza ibyo ntabihari mu Burundi nicyo gituma bavuga nti harashaka kubaya mu demokarasi cyo twizije z'amatora muri iki gihe n'umugashaka kwiyumvira amatora n'ari uko yego atwasha kuba cyane iyo byose ngo nta bishoboka nta nyishu iriko iraboneka hanyuma rero ibi nabyo rero ngo igihugu carikukiye nta gihugu gishobora kuba carikukiye abanyagihugu bashonje abantu bashonje abantu bari mu bukene ntange nta kwikukira baba bafise na gatoyi hanyuma icyo noshikiriza kindi nacyo ni uko ku by'ukuri mu Burundi ibyo dukora mu butegetsi mu bwa politike tuko dushyira mu ngiro amabwire ya banki y'isi yose kigeza ku FMI n'ishyirahamwe n'ishyirahamwe ry'umwe ry'abanyemari b'i Buraya hariho ikibazo kikawa ni ikibazo ikawa cyari giterwa cyazanye Burundi amafaranga y'agaciro gushaka ku bice 90% ku ijana amafaranga y'agaciro kuva icyo gisata gisambuye dukurikije amabwire ya Nyaburaya na banki y'isi yose na Fonds Monetaire International icyo giterwa cyarasubiye inyuma ahubwo namwe hamwe cyarafuditse ugasanga n'abanyagihugu baragiheje kuko barabazimba ni ukuvuga iyo kawa ije hanze iyo ubutare ubutare bwose ejo abavuga yuko gihungu cikukiye ubwo butare bwose buyogwa n'abanyamahanga no birwa barabuyora ya bya hari zahabu haba cyere haba na buryo butare bwo nitamurete ibyo bose byirwa
yego mereka tumena kanya gatoyi
igitoro nuko nyene umugabo urahaje cyo kitwa twa tuti kugira ngo yobuke ikukire kugira ngo abarundi bave mu bukene kugira ngo ayo makori yose ayo mataxi yose yirwa rashingwa kugira ngo abahaje kuba cyo kubaho ubwambe ayo mataxi ayo makori yose ateza gufutwa hari makora yuko ubwo butuzi bw'igihugu abari bw'igihugu niyo hashaka kuboneka amafaranga
ego meka
yogi gisho gukoresha
leka icyo kibazo turakira ko mushana he Paul Nkundimana
kandi abanyamahanga igira program da resource culturel bonye ne batsi bagahindura bank mondiale yatsinze gahindura cyangwa ni cadre stratégique de lutte contre la pauvreté iyo niyo migambi izingamitse Burundi
ego me
akeneye ko tubabanza niyo migambi ishiba mu ngiro kuva mu myaka
reka icyo kibazo tukibaza n'umushana he Professeur Charles Nditije namwe ku cimbo cyashikirijwe na Nshimirimana Federica avuga ko ibiganiro ahubwo bikwiye gutangura bikihuta hamwe n'icyo kibazo gishikirijwe na Professeur Nkunzimana avuga ko mu Burundi hari politike yo gukurikiza ibintu by'abanyemari bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya eka na Banque Mondiale duga kwijambo mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
sinakumvise neza ikibazo ndakumva nabi wasubiramwo
ego me ndashaka mu gice muvuze ko byashikirijwe na Frederic Nshimirimana uwo ni umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika yasavye ko ho ibiganiro vyo bikanihuta hakareka kuba inzitizi nico cyumviro cyane magishikirijwe na Professeur Paul Nkunzimana avuga ko mu Burundi hariko hashigwamo politique y'abanyamahanga abanyamari mu mwishyirahamwe ry'Iburaya eka na Banque Mondiale aba maze abanyagihugu bakahombera duka kwijamba mu kanya gato
uko nabivuze ibiganiro nta ubyanga mugabo haganira abantu babiri kandi bashaka uraje CNDD-FDD ibyirimo ikoresha bikenye ikoresha iterabwoba ikavuga yuko abatavuga rumwe na leta arabansi b'igihugu arabo gukumira batumwe n'abakoroni ibyo tutabigira iyo bagize yuko abanyagihugu bayihinyuye nta muntu numwe atiyani gwere kandi yarabibonye muri aya matora y'akamarampaka amasa dusomira oya yaratsinze kandi barabizi nicyo gituma bafite ubwoba bwo kuganira n'abatavuga rumwe na leta n'imigambwe bavuga ngo yasinye yategeka ku rupapuro rw'inzira rw'amatora n'utudumbi dumbi ushaka 200 ningahe mugabo no bitse yuko mwaka 2015 ayo iyo migambwe itashikanye ibice bibiri kwijana no kuvuga ni mperekeza za CNDD-FDD bacavuga ngo migambwe ngo birakomeye ikora ni migambwe yari ikomeye niyo yasambuwe imigambwe rero idasubiye kwemererwa gukora nta matora ashoboka nta namahara byogaruka
ariko mugihe muvuga ko mugihe Charles Nitije muvuga ko
ibizikoresha kwica kwangaza ingaruka mbi nuko abantu bazoshangashigwa bafata ibigwanisho mugihe impera n'imperuka bibe ibiganiro twirinde rero kudadaza tuje mu biganiro bidakumira bemere ko ari impande zibiri abari kumwe na leta n'abakiri kumwe na leta twicane igihugu ni cyacu tuzaba kubisangira byanka byakunda nta mwana ni kinono kubyerekeye iby'ubutunzi bw'igihugu jene amavuga yuko muri Afurika cyangwa mu Burundi kuvuga yuko abadushobora gukora na buhoro abakoloni ari abazungu tugira dukwiza imyaka 60 itwikukiye wawunda uwigize urujwa muyobozi munyota abazungu y'ubutegetsi bukoresha igiturire y'ubutegetsi bwiba barungika biba ubusambo rwiba mutiba mutiza umuho nicyo gituma ngira ngo ibi biri mu Burundi abazungu bituma n'ubutegetsi bubi intererano ifashanyo yahagaze kubera iki kubera ngo uruzi yavuze ati jewe ndangaje abatabwa rimwe na jewe radakaze na muntu aragahunyanga akoro dokotonu irabivuga neza ijyanye
1950 reka mukanya atugaruka kuri icyo kibazo
yo kwikebuka akubahiriza agateka kazi na muntu ntankeka ifashanyo zogaruka ntabwo rero ngo nabari hanze bavuga ngo ntibafashe
abarundi ndega ibyo abarundi bimbura ubwo butare birwa baradandaza mu kinyegero kitire kiraye nabazungu nabari hanze babituma canke n'intwaro mbi ya CNDD-FDD kugira ngo twebwe jewe ibiganiro birakunda mugabo CNDD-FDD idahindutse guhindura inzumbero
cyane cyane kubyerekeye
amahanga n'akarere batahagurutse bagati niwemere imuganira mutavuga rumwe niyo nyishuro nyene bitabaye uko indureka intambara izosama mugabihere bihere bihere imbere n'imperuka soja kujya mu biganiro twirindere yo gutasanya maraso twemere tuganire ata ukumigwa atabwa ngo uyu ni mubi ngo nje nje ndi muzima ibikunda n'ibishoboka
ariko nkuko mubivuze mushiga na share muvuze ko
muzana karambara mu gihugu
muvuze ko mu matora aherutse kamara mpaka umugambo uri ku butegetsi watsinze wa matora nibaza ko nk'abandi yindi migambo itavuga n'umwe na leta ucisa aba ko matora aba kugira ngo baika uwo mugambwe umuvuga ko atabanywanya ofisi uca utsindwa muri ayo matora n'ivyo biganiro bikaba ari ibiganiro nkuko Paul Nkunzimana yabivuze atakintu bivamwo byo babiraje ku ruhande kugira ngo umunyapolitiki azi kwiyamamaza ikashikiriza imigambi y'abanyagihugu akaba ari we atorwa. Ndabona muri aka kanya dufise undi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Sylvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa
mwiriwe mu muri hehe mwiriwe neza
mwikize
ego
ndanyumva
ndakumva duka ku ijambo izina ry'ikirundi nini twibutse
zewe cyo mbona ngo nayo uko abarundi bamaze guterebuka abarundi barakerebutse ni bagitwagwa n'abazungu abarundi barigenga abarundi baramaze kubona kure gose baramaze kubona ababononera amahoro abatuma amahoro mu Burundi ataboneka kuko ikinyereka yuko abarundi baciye ubwenge hari cyashatse kuba mu 2015 ngira ngo abarundi bahagurutse bose bagwanya icyo cyimbiro kiri cyagomba kononera abarundi barakigwanya kandi cyagwanije abahutu n'abatutsi bari hamwe bose nibo bagwanije ukabi ngo ntikaboneke mu Burundi none baba bariko bashaka gufatanya n'abazungu nibaza yuko ikiriza ari uko abarundi boshyira hamwe bakajya inama bakajya mu nama zishika bakiyumvikanira bo nyine batarinze gushyiramo abantu bo hanze kuko abarundi barakerebutse barabona kure nibakaba babona kure muri kiya gihe hari kukwibara ibyo bara ntibyaguye ahubwo ibyaguye rinini ni uko byasembagije abantu bakata ingo zabo bagata amazu yabo bakaza kugwa mu gahinga bagahunga bagatura abasigaye mu Burundi zene mbona batatu babaye n'ubu ari batuma kandi bagikize hamwe kuko ibyo barabagiranije kugira ngo rihe none n'ubu abarundi ntibashyire hamwe babaha umuntu abagirira nabo bateranya bamwiyamirize bose bahagaze hamwe hanyuma ineza y'u Burundi igaruke iyo kwa Gasore yari yarondeye isubireho kuko kuko kwa Gasore abirondera ntibyigeze bishika bagumye batatanya Burundi Burundi babusambura abantu bahunga ntibigeze bagira amahoro icyo kintu gituma abarundi baguma bahunga nibo bafatira hamwe bose abarundi bukuri abashinga ntahe bukuri abagumya banga bukuri bagakoranira hamwe bakaraba icyo kintu cyononera abarundi gituma abarundi baguma bangara badakuza barayerera mu bindi bihugu kandi atakintu na kimwe
murakoze Sylvestre ka duhe ijambo professeur Charles Nditije agira ico avuze ku cyumviro eka n'impanuro mutanze
cyo no buga yuko abarundi kumvikana nivyo byubatse Burundi ndi byatuye mu nzira amatata abo miryango aba ibiganiro by'Arusha aho twagendeye Arusha aba ibyavuyemo niko twabifashijwe n'abanyamahanga mugabo barundi bose baremeye baraja hamwe barapfundika ijambo kandi yarafashe igihugu kwiyunga imyaka irenga cumi kuvuga rero yuko twovyikorera nibyo byatunaniye tubishoboye byoba byiza abantu babwira yuko ibyo twabigaragaje aho Petero Nkurunziza agombye guhirika ibwirizwa shingiro harakoranye watwaye inama nshingamateka yari pyo ndabyanye mu CNDD-FDD arakoranya hari mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 12 arakoranya inama rukokoma hari mwaka 2013 mu mpera zawo abasenyeri abikorera utwabo amasendika abanyamigambwe bose turakorana mbege cyama komisiyo turakora icegerero cavuga ati nyako wa president turagusabye dukore kuwo mushinga w'amahoro no kunywanisha abaroni bibashingira kenda gusutura duto duto twerekeye bijya bya twagiye muri East African Community kugira ngo amafaranga n'ibindi gusa mugaba ati nibikuru nyamukuru bishinge umushinge wa akoro darusha dukoreko iyo raporo yaratanzwe baramunwikirana na CD n'ibyavuyemo byose mugani cabuje yuko agira ati jewe ndacisha hanje kubera inambu y'ubutegetsi bwiwe inambu y'amaruhuko ibyo rero nibyo byatunaniye rero iyo hari ubutegetsi agombye kwigira ikinani haboneka abaja hagati abakwira abaja hagati abona buri koko bashobora kuba bafite ingufu zikomeye
bakamuhana
kugira ngo yemere byanga byakunda ibiganiro niyo muti wonyine
yego Professor Banu inosamba no namwe mu gihe cyo muvuze ku magambo ku mpanuro zatanzwe na Sylvestre eka n'icimbura n'ivyimvira shikije mu kanya gato
Jenny waza yuko ubwa mbere ho iterabwoba n'umunye politike nkandi yitije atangufu ashaka ibiganiro ameme takadaravuga ngo urumva ngo bidakunze ngingwano ngo urumva ingwano nibaza ko abarundi bakumviriza noneho baha iyindi proposition nziza projet de societe imeze gute igihe uri kuvuga ngo bigire bikunze bidakunze neza tuzogwana ingwano seza kuba duhamukure bikunze nibaza ko abarundi iyo mvugo atari bagikeneye ubu ahubwo byari bikwiye yuko muvuga muti twebwe ibyatikizwe mu Kayanza byaratikirijwe twarabonye ko leta y'u Burundi yavuze yuko abanyepolitike bose aho bari hose botaha kandi ibemere yuko atana kimwe kizobashyikira kiretse gusa abagize uruhara bashaka kugera kudeta none akaba arimwe mu bagize kudeta arashobora kumva kisurwa mubwo umunyepolitike wese ari hanze kugira abanyamigambi bose babivuga tureke ibyo kugayana kuko bajya abanyepolitiki bari mu Burundi amategeko abibemerera ugatanga kubatuka ngo nimerekeza none bo bokwita nguke bakwite cyombe ko bacombe bamye ari benshi muri Afurika abacombe ni bo muze mwibuke bya Kongo hari abacombe abanyepolitiki bagiwe n'abanyaburayi bakadara atamazi bafite atana impagararo bataruhagarara bafite mu gihugu cyabo mugabo kubera bari kubagirwa n'abanyaburayi bakumva ko abanyepolitike nibaza ko umunyepolitike ateza ku munyepolitike agizwe n'abarundi ari bo kumumviriza imigambi akashyikiriza abarundi aho kubatera ubwoba ingwano igiribe nko mutagize ingwano seza ko abarundi rero nibaza ko babirenganye ni nk'ibyo nyine naheze kuvuga uwo munywani wa Radio Vad America avuze yuko abarundi baciye ubwenge abarundi baraciye ubwenge bashaka ko aba demokrasi abanyepolitiki bakaza n'ibyumviro byubaka ari mwebwe ejo ni mwasira mu
Burundi reka duhenye ijambo
muzoje kubutegetsa ko abarundi batoye ejo wasende DFDD iri kubutegetsa ikabiga tanga ibyumviro byiza abarundi bazoba sanction bazoba hane babareke ko
badakunda duhenye ijambo ndabona akanya katujanye
mu Burundi mugakora mukerekana ibyumviro mufite mugateza imbere igihugu abarundi bakabatora mutanze imigambi myiza mutayikurikije bakabakuraho muyikurikije bakabandanya batora nico niyumvira zikweza kwa mu Burundi ibisigaje
byiganye
nabyo nibaze uko ari inzira nziza
ijambo
mugira ibiganiro mudashira kiterabwoba mugira ibiganiro biza gukurikiza ibyumviro by'abarundi
yego mereka ndabona akanya katujanye ijambo reka duhe ijambo Professeur Paul Nkunzibana nawe nyine agira ico avuze ku mpanuro n'ibyumviro biheje gushikirizwa na Sylvestre duga ku ijambo Professeur
kego murakoze cyane cy'umuntu uvuga nuko ubwa mbere hoho ingwara dufise mu Burundi bwa mbere namwe kuko nabivuze nuko mu Burundi ata politiki y'iwacu dufise kuko amapolitiki yose dukoresha n'amapolitiki avuye hanze kubyerekeye nashaka cyane ubutunzi bw'igihugu kandi umuntu wese akaba azi yuko ubutunzi bw'igihugu niryo shimikiro y'ibintu byose niryo shingiro y'ibintu byose Burundi kuzukuri nizo bavuga ngo imfashanyo Burundi ndibwo ukeneye imfashanyo ziruka hanze kuko nuko nabivuze kuva kare ikawa yahorizana igihugu imari ingana n'ibice bishika 90% ku ijana by'amafaranga y'agaciro avuye hanze uvuga iyo kawa mu gihe yagiye mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga ngo yasubiye inyuma izo wa ndetse wa ratubishishe ni kuvuga yuko igitewa cyategerezwa kugaruka mu minwe y'igihugu ipetroli mwenye juu ubuta ubuta kabgose
ndabona akanya katujanye Professor Nkunzimana Paul nibaza ko ikibazo tsokibandanya nzobatera kamo dusubire kuganira kuri bibazo ndagushimiye nawe Professor Charles Nditije ndagushimiye nawe Docteur Innocent Banon mwakoze cyane gose ko byimvira mushikirije ka ninyishwe mwatanze tukadushimiye n'abanywanyi ba radio ijwi ry'America bose baduteye kamo turashimiye abakunzi bi radio ijwi rya Amerika nabo nyine bateze amatwi ikiganiro muri isangacyo umunsi mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mwananye mwumviriza radio ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika.